Radio Sud America. Grazie Sud America per la Washington DC mukirundi no mukinyarwanda ngiriwe neza no muri studio ya gatanu makuru tubafitiye kuri Islam ari kumwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nange Ernesto Ugeziwe ndabashimiye kandi bahaye ikaze mu biganiro byacu.
Mwana jimona kwa kwa nije mbuwa rozidi kenye. Nono mbuwa rozidi kenye. Nono mbuwa rozidi kenye. Nono kwa kwa nije kwa atabandu usura kufuji ya politiki. Ndabandu wanji mapuji. Nikuwa buze kwa atabandu usura kwa nga. Ndabandu wanji mbuwa jana talu wali haani.
Wanire wansingenda kumana umugambwe za wanya Frodebu. Avuga ku kibazo cy'ubutegetsi bugendera kuri demokrasi mu Burundi. Amashirahamwe atatu ategamiye leta yatangaje no munsi wa kane ko yashingishije urubanza rwo kwitwarira ibanki BNP Paribas ku ruhara iyo banki yagize mu mihanya bwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994.
Inzego zishinzwe umutekano ku mugabane w'u Burayi zaryamiye amajanja ku bindi bitero bya hato na hato bishobora guterwa n'umutwe w'iterabwoba wa Kiislamu.
Inteko zo mu gihugu cya Siriya zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakikuje igisagara cya Raqqa, icyo gisagara niwo murwa mukuru wa Leta ya Kiyisilamu.
Twerekeje no mu gihugu cy'Ubuhinde, Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Narendra Modi yagize icyo avuga ku myigaragambyo n'ubwicanyi biri kubera mu Buhinde bigirirwa abantu barya inyama z'inka.
Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Tuhere rero ku makuru avuga hirya no hino ku isi, dutangire ku nkuru yerekeye Rwanda. Amashirahamwe atatu ategamiye leta yatangaje no munsi wa kane ko yashingishije urubanza rwo kwitwarira ibanki BNP Paribas yo mu Bufaransa. Bagize iyo banki ko yakoranye n'abagize ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Amashirahamwe yagize banki BNP Paribas yo mu gihugu cy'u Bufaransa ko yatanze amafaranga yakoreshejwe mu kugura itoni 80 z'ibigwanisho byakoreshejwe mu gukora ihonyabwoko. Ivyo naho iyo banki yategerezwa kuba yari izi migambi y'ihonyabwoko y'abategetsi b'u Rwanda bico gihe. PNB Paribas yarekuriye irungikwa ry'umuriyoni n'ibihumbi 300 y'amadolari yahawe Leta y'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994. Ukwezi kumwe inyuma yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryaziririje irungikwa ry'ibigwanisho mu Rwanda. Amashyirahamwe ategamiye leta yitwariye banki PNB PNP Paribas ayagiriza kuba yagize uruhara mu ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bityoza agateka ka muntu. Umuvugizi w'ibanki PNP Paribas yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa Agence France Presse ko badashobora kugira icyo bavuze kuri ivyo byagirizo. Yatangaje ko atamakuru ahagije bararonka kugira bagire icyo bavuze. Ugo rubanza rwashingishijwe mu Bufaransa n'ishyirahamwe SHEPA rivugira abasinzikajwe n'ivyaha bifatiye ku mafaranga, ishyirahamwe Ibuka France rivugira abasinzikajwe n'ihonyabwoko mu Rwanda, hamwe n'ishyirahamwe rikorera mu Bufaransa Collectif de Parti Civil pour le Rwanda rikurikirana abikekwa ihonyabwoko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC niyo mukomeze gukurikira. Tukiri muri Afurika, reka tuvuge kuri inkuru iri kuvugwa ku gihugu cya Nigeria. Abashinzwe ubutabazi na polisi y'igihugu cy'Ubiligi baratangaza ko 60% ry'abakora umwuga w'uburaya muri iki gihugu ari abimukira bavuye mu gihugu cya Nigeria. Ahanini izi ndaya ngo ziganjemo abakiri bato mu myaka, ndetse umubare munini ni abakomoka mu gace ka Benin City gaherereye mu majyepfo y'igihugu cya Nigeria. Umwe mu baganiye na polisi wahawe izina rya Rosa avuga ko yarabayeho mu buzima butamworoheye mu gihugu cya Nigeria kandi anafite umwana, nyuma aza guhura n'abamubwiraga ko ashobora kurongorwa n'umugabo w'umunyaburayi ahita abyemera gutyo. Akomeza avuga ko yajyanywe mu gihugu cya Espagne mu bwato, yagerayo agasabwa kwishyura ibihumbi 55 by'amadolari ya Amerika, aya ngaya ngo yari amafaranga y'urugendo. Ayabuze yahise ashorwa mu buraya ku ngufu, biza kurangira nawe akomeje uyu mwuga mu bihugu bitandukanye nka Espagne, Norvège, Ubufaransa ndetse n'Ububiligi, ari naho yafatiwe na polisi ihita imufasha kubivamo. Kugeza ubu umubare w'abakora umwuga w'uburaya urakomeza kwiyongera mu gihugu cy'Ububiligi, nubwo iki gihugu cyashizeho inzu zishinzwe gufasha no gusubiza mu buzima busanzwe abemeye kureka uyu mwuga. Igihugu cya Nigeria nicyo gifite umubare munini w'icuruzwa icuruzwa ry'abantu gwicuruza ry'abantu bajyanwa mu kumugabane w'Uburayi kuko umwaka ushize abagera ku 35% by'abanyanigeria binjijwe mu Burayi kandi muri abo ngabo kimwe cya gatatu muri bo akaba ari abagore.
Mubandanya kumviza amakuru yo hijyano hino kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu karere ko mu buseruko bwo hagati inteko mu gihugu cya Syria zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakikuje igisagara cya Raqqa. Icyo gisagara niwo mugwa mukuru wa Leta ya Kiislamu. Izo nteko zazibiye ibarabara rya nyuma riva mu gisagara cya Raqqa. Ivyo bitangazwa n'ishyirahamwe rikurikirana agateka ka muntu muri Syria rifise icicaro mu Bwongereza, The Syrian Observatory for Human Rights. Iryo shyirahamwe ryatangaje no musi wa kane kw'inteko zishyigikiwe na Amerika zafashe ibisagara bitoyi biri mu burengero bw'uruzi Euphrate. Ivyo vyatumye izo nteko zizibiri barabara rya nyuma riva mu gisagara cya Raqqa. Izo nteko zifashishijwe n'indege z'ingwano za Amerika zimaze amezi atari make zitana mu mitwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu ku nkengera z'igisagara cya Raqqa. Zinjiye ubwa mbere mu gisagara cya Raqqa mu ntango zo ku kwezi kwa gatandatu. Kuva icyo gihe zarafashe ibice bitari bike by'icyo gisagara. Abagwanyi ba Leta ya Kiislamu bafashe Raqqa mu mwaka w'2014 bagira icyo gisagara mu gwa mukuru wabo mu bihugu bya Syria na Iraq. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abasivile bashika ku 100,000 bagifatiwe muri icyo gisagara. Leta ya Kiislamu ikoresha abasivile nk'inkinzo kandi irica abagerageje guhunga.
Urakoze Fidele. Tukiri ku nkuru nanone ivugwa kuri uyu mutwe w'iterabwoba, inzego zishinzwe umutekano ku mugabane w'Uburayi ziryamiye amajanja ku bindi bitero bya hato na hato bishobora guterwa n'uyu mutwe w'iterabwoba wa Leta ya Kiislamu. Ibyo ntibyavuzwe na Manuel Navarrete, umuyobozi w'ishami rya polisi y'Uburayi ishinzwe kurwanya iterabwoba. Yabitangarije mu minsi mikishize arangije inama hano Washington DC muri Amerika. Nkuko akomeza bivuga, nyuma yuko uyu mutwe utsindiwe mu duce wari warigaruriye twa Mosul ndetse na Raqqa duherereye mu bihugu bya Iraq ndetse na Syria, uyu mutwe wahinduye uburyo bwo gufata no gutoranya abayoboke bashya. Ibi ni nabyo biteye inkeke. Bumwe mu buryo buza ku isonga uyu mutwe uri gukoresha ureshya abayoboke harimo imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse na YouTube zikoreshwa n'umubare munini w'urubyiruko kuri uyu munsi. Ibi bibaye bikurikira ibitero bitandukanye byigambwe n'uyu mutwe byahitanye abantu batandukanye mu bihugu by'Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza n'ahandi ku mugabane w'Uburayi.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Abategetsi b'ibihugu by'Uburayi berekanye no musi wa kane ukwiyemeza kwabo ku byerekeye kubahiriza amasezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatewe ku igikumu ipari mu Bufaransa mu mwaka uheze. Ivyo naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ingingo yo kuva muri ayo masezerano. Uko kwiyemeza ko abategetsi b'ibihugu by'Uburayi kubaye imbere y'inama y'ibihugu bigize umugwi G20. Inyuma y'inama yabereye mu gisagara cya Berlin yari yakiwe na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel. Yabwiye abamenyeshamakuru ko abategetsi bazokwitaba inama y'ibihugu bigize umugwi G20 biyemeje kuvyerekeye kubahiriza amasezerano y'Ipari kandi ko bazoganira ibyerekeye amasezerano mu nama y'ibihugu bigize umugwi G20 izoba mu kwezi kuza. Angela Merkel yabwiye abamenyeshamakuru ko bababajwe n'uko Amerika yavuye mu masezerano y'Ipari. Maramenyesha ko bazoganira ivyerekeye amasezerano mu nama y'ibihugu bigize umugwi G20. Prezida wa Amerika Donald Trump yatangaje mu kwezi guheze ko Amerika izova mu masezerano yerekeye ihindagurika ry'ibihe yatewe kw'ikumu Ipari mu Bufaransa mu mwaka uheze. Yatangaje ko ayo masezerano ageramira ubutunzi bwa Amerika mu gihe ata kintu kiboneka agira kugira agabanye ukwiyongera k'ubushuhe ku isi.
Twerekeje no ku mugabane wa Aziya, Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yagize icyo avuga ku myigaragambyo n'ubwicanyi biri kubera mu gihugu cye bigirirwa abantu barya inyama z'inka. Mu ijambo rye, Modi yavuze ko itegeko rihana uwo ari we wese wica mugenzi we amuziza kurya inyama cyangwa avuga ko arengera inka. Ibi yabitangaje nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi mu Buhinde ikorwa n'abadashyigikiye ihohoterwa bagirirwa kuko barya inyama z'inka. Mu cyumweru gishize, Junaid Khan w'imyaka 16 yishwe atewe ibyuma n'abagabo bagera kuri 20 ubwo we n'umuvandimwe we bari bavuye guhaha ibyo kurya by'umunsi mukuru w'Eid mu mujyi wa New Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde. Nk'uko bitangazwa n'umwe mu bamwishe ngo bamuzizaga ko yaba ari umwe mu barya inyama z'inka ndetse akaba yaranavuye kuzihaha. Inka ni itungo ryubashwe cyane mu Buhinde ndetse cyane cyane mu bayoboke b'idini ry'abahindu ikindi kandi kurya inyama z'inka bihanwa n'amategeko muri leta zimwe na zimwe zigize iki gihugu cy'Ubuhinde.
Ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika tubashikiriza imisi yose kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ni radio yacu @gmail.com, ku rubuga rwa Facebook ni radio yacu mu ijambo rimwe, naho mukaba mwana dukurikira ku rubuga rwacu www.radioyacu.com. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda, aho urukiko rwisumbuye rwa gisirikare rutabashije kuburanisha mu mizi urubanza rwa Sous-Lieutenant Henri Jado Jean-Claude Seyoboka kubera inzitizi uruhande rw'uregwa rwazamuye. Lieutenant Seyoboka n'umwunganira baravuga ko urukiko rwisumbuye nta bubasha rufite bwo kubaburanisha. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko urukiko rufite ubwo bubasha. Uyu mugabo ubutabera bw'u Rwanda bwamukurikiranaho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu, aho bukeka ko yabikoze mu mwaka w'1994 aho yari umusirikare mu ngabo zatsinzwe, ibyaha byose we akabihakana. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa uri Kigali.
Sous-Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi iranga abafungiwe muri gereza za gisirikare n'amataratara mu maso mu nkweto z'umukara. Yari n'umwunganizi we mu mategeko Maître Albert Nkundabatware. Lieutenant Colonel Deo Rusizana, umucamanza ukuriye inteko iburanisha, yatangiye asoma igisubizo ku ibaruwa Lieutenant Seyoboka yandikiye Ministre w'Ubutabera asaba ubufasha mu kubona ikiguzi cy'ubwunganizi. Igisubizo cya Ministre Johnson Businge kivuga ko uregwa atari mu cyiciro cy'abagenerwa ikiguzi cy'ubwunganizi kuko atari mu boherejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, kandi ataturutse muri kimwe mu bihugu byagiranye amasezerano n'u Rwanda mu guhanahana abakekwaho ibyaha. Igisubizo cya Ministre w'Ubutabera gisoza kigira inama uregwa ko igihe yaba ari mu cyiciro cy'abatishoboye yakwandikira urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rukamufasha kubona ubwunganizi. N'igisubizo uruhande rw'uregwa rutigeze rugira ikindi rurenzaho, maze umucamanza amenyesha ko urubanza rugomba gutangira kuburanishwa mu mizi. Lieutenant Seyoboka yavuze ko yiteguye kuburana hakana ibyaha byose ubushinjacyaha bumurega. Maître Nkundabatware yahise azamura inzitizi avuga ko zikomeye. Yabwiye umucamanza ko urukiko rwisumbuye rwa gisirikare nta bubasha rufite bwo kuburanisha uwo yunganira. Yisunze ingingo z'amategeko yavuze ko mu itegeko 47/2013 rigena uburyo imanza zaturutse mu rukiko rwa Arusha cyangwa se mu bindi bihugu byashyize imikono ku masezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha ziburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru. Yasobanuye ko iyo umuntu yarezwe akaburanishwa agakatirwa adahari mu gihe bigaragara ko ataturutse ubutabera, yagarutse mu gihugu abagomba gusubirishamo urubanza kandi bigakorwa burana adafunzwe kugeza igihe icyemezo cyongeye gufatwa gishimangira ko yaburana afunzwe akabona kuburanishwa n'inkiko zibifitiye ububasha. Aha nakwibutsa ko Lieutenant Seyoboka inkiko gacaca za Rugenge zamukatiye imyaka 19 zimuhamije ibyaha bya genocide adahari. Umucamanza yasabye ubwunganizi gusobanura amategeko mu buryo butayobya rubanda kuko itegeko 47/2013 bushingiraho umucamanza avuga ko riteganya ko abaturutse Arusha no mu bindi bihugu byashyize imikono ku masezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha baburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru hatitawe kuba aribo baba abasivile cyangwa abasirikare. Maître Nkundabatware yasubije ko umushinga amategeko atigeze agaragaza urukiko rwarirwo uretse kuba yaragarukiye ku kuvuga gusa urukiko rukuru. Kuri we rushobora kuba urukuru rwa gisirikare cyangwa se urwa gisivile. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko umwunganizi wa Lieutenant Seyoboka yitiranije urubanza aho rugeze bwavuze ko ibyo aburana byose byasuzumwe mu gihe baburanaga ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwavuze ko Maître Ngirabatware asobanura ibintu uko bitari kuko nta bwumvikane bwabayeho hagati y'u Rwanda na Canada bugamije guhanahana uregwa. Bwasobanuye ko Canada yari yarafashe icyemezo cyo kwirukana Lieutenant Seyoboka ku butaka bwayo kuko ngo yari yarabeshye binjira n'abasohoka ko atigeze abaho umusirikare, bamwambura ubuhunzi baje guperereza basanga akekwaho ibyaha bya genocide. Ubushinjacyaha nabwo bushingiye ku ngingo z'amategeko bwabwiye urukiko ko ibikorwa bigize icyaha cya genocide byakozwe n'umusirikare cyangwa umujandarume hagati y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/1931 z'ukwezi kwa 12/1994 byarabereye ku butaka bw'u Rwanda bikozwe n'umunyarwanda biburanishirizwa mu Rwanda bukomeza gushimangira ko urukiko rwa gisirikare rufite ububasha bwo kuburanisha Lieutenant Seyoboka. Maitre Nkundabatware yavuze ko ari ubwa mbere ubushinjacyaha buzamura ingingo yo kuba Lieutenant Seyoboka yarabeshye inzego z'abinjira n'abasohoka muri Canada. Yavuze ko Seyoboka yageze mu Rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko aho kuba yarirukanywe ku butaka bw'igihugu yarimo bitandukanye n'uko ubushinjacyaha bubisobanura. Ubushinjacyaha bwagumye gutsimbarara ko nta cyemezo na kimwe igihugu cya Canada cyashingiyeho cyohereza Lieutenant Seyoboka mu Rwanda. Bihabanye nanone ubwunganizi bugaragaza impapuro zoherejwe mu gihugu cya Canada ziturutse mu biro by'umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda zasabaga guta muri yombi Lieutenant Seyoboka ukekwaho ibyaha bya genocide. Nimpa ku mucamanza mu rukiko rwa gisirikare ruri i Nyamirambo yavuze ko azasuzuma akabona gufata icyemezo. Su Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka w'imyaka 50 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwahoze ari Perezida Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya Bwana Leon Mugesera nawe wageze mu Rwanda mu mwaka wa 2012. Ubushinjacyaha umukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide byibasiye inyokomuntu bukeka ko yakoze mu 1994 kiri mu ngabo z'igisirikare cyariho. Ibyo ni icyaha cy'ubufatanye cyaha muri genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato, n'icyaha cy'ubwicanyi n'icyaha kibasiye inyokomuntu byose arabihakana. Iburanisha ritahari ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric bagiye ubusa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika kuri Kigali. Reka dukomereze no kuri inkuru ubushinjacyaha dukomeze ni inkuru iri yo mu gihugu cy'Ubufaransa aho imwe muri banki zikomeye muri iki gihugu ya BNP Paribas iri gushyirwa mu majwi kukubera agize uruhare muri genocide yo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri pari mu Bufaransa Lisi Umukundwa adufite inkuru irambuye.
Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo kuri uyu wa kane amashyirahamwe Sherpa irwanya ruswa impuzamashyirahamwe CPCR n'ishyirahamwe ry'abarokotse itsembabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda ibuka ikorera mu Bufaransa riravuga ko yatanze ikirego mu butabera bw'Ubufaransa. Muri icyo kirego arashinja BNP Paribas imwe mu mabanki akomeye mu Bufaransa ubufatanyacyaha mu itsembabwoko ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Muri iri tangazo aya mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu arashinja BNP Paribas kuba mu kwezi kwa gatandatu muri 1994 yarahaye umukiriya wayo banki nkuru y'u Rwanda BNR amadolari arenga miliyoni 1,300,000. Muri iri tangazo ibuka Sherpa na CPCR biributsa ko muri icyo gihe Leta y'u Rwanda yari imaze ukwezi kurenga ihawe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Aya mafaranga ngo niyo yaba yarishyuwe intwaro zingana na toni 80. Izi ntwaro zaba zaraguzwe mu izina ry'icyahoze ari Zaire, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri iki gihe. Amakuru dukesha aya mashyirahamwe ahana uburenganzira bw'ikiremwamuntu arega BNP Paribas aravuga ko izi ntwaro zanyuze mu birwa bya Seychelles zinjira ku Gisenyi zinyuze mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nk'uko itangazo rikomeza ribivuga, amafaranga ya konte ya banki nkuru y'u Rwanda yoherejwe kuri konte y'umugabo witwa William Tertius yari muri banki IBP mu Busuwisi. Uyu mugabo yahoze ari umunyamabanga w'uwari minisitiri w'intebe muri Afurika y'Epfo Peter William Botha hagati ya 78 na 84. Muri icyo gihe ngo yaba yarayoboraga ikigo kizobereye mu bucuruzi bw'intwaro. Sherpa, CPCR na ibuka muri iri tangazo biragaragaza ko uwayoboye iki gikorwa cyo kugura intwaro anyuze ku buyobozi bwa Afurika y'Epfo bw'icyo gihe ari Koloneli Toneste Bagosora wahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-FAR. Kugeza kuri uyu mugoroba BNP Paribas ntacyo iratangaza kuri iki kirego. Ni kunshuro ya mbere ikigo cy'ubucuruzi gikomeye ku isi gishyizwe mu majwi mu bufatanyacyaha muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakozwe mu Rwanda. Gusi y'umukundwa ijwi rya Amerika i Paris.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'u Amerika Washington DC. Intwaro rusange cyangwa demokrasi ngo ntirashinga imizi mu Burundi byo byerekanwa n'intwaro mu by'ubutunzi na politique, bonne gouvernance économique et politique bitifashe neza izo byavugiwe mu kiganiro kubamenyesha makuru no kubanyagihugu cyatunganijwe n'umugambwe Sawanya Frode kuri uno munsi wa kane mu gisagara cya Bujumbura. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye ico kiganiro.
Indongozi z'umugambwe Sawanya Frodebu zisanga intwaro rusange mu Burundi icumbagira naho kuva mu gihe cy'1993 abarundi bitorera inzego zibarongora. Icegera cy'umukuru w'uwo mugambwe washinzwe na Melchior Ndadaye yigeze kurongora Burundi atanga bimwe mu byerekana ko Burundi bwinjiye mu ntwaro ya demokarasi.
Imigambwe myinshi irahari naho idakora yishemeye imigambwe iriho. Ishimwe kandi ku mashyirahamwe yigenga. Amashyirahamwe yigenga nayo ariho kuko amashyirahamwe yigenga ategereza guserukira abanyagihugu isinzi batari mu nzego cyangwa batari mu migambwe. Nayo ariho arafise uko akora mugabo ariho. Ishimwe kandi kubamenyesha makuru uko bimeze kose muriho. N'amatora arabaho mugabo abantu ntibarumva amatora ya demokarasi ingene ategurwa n'ingene atunganywa ariko aravuga.
Mu kiganiro kubamenyesha makuru no kubanyagihugu cyo kuri uno wa kane, naho Singida Kumana yashikirije ko bitoroshe ko intwaro rusange itsimbatana n'ingoga uwo munyepolitike afatira kuri kahise ka politike mu Burundi.
Kugira ikomere ntugire ngo byokoroha mu gihugu twamaze imyaka irenga 30 turi mu ntwaro z'umugambwe umwe twaramugaye. Irega bane tuguma turi babanye. Ndona ntimana ko twagwanije intwaro z'igikenye. Nero ndi hari intwaro z'igikenye. Ndona ko twagwanije ko abantu bosubira gufunga ibya politiki. Nta bantu ndi bapfunzwe. Nitwavuze ko atabantu bosubira kwangara. Nta bantu barenga 1500 bari hanze.
Muri ico kiganiro cari gifise intumbero yo gucirya nino iby'intwaro ibereye mu by'ubutunzi na politike. Bamwe mu bari baje kucumviriza basanga hakiraga haze. Uyu ni umwe mu bari bitaje ico kiganiro.
Mu byukuri je ndiko ndavyitegereza ndabona neza yuko intwaro rusange ngaha mu nda takigenda. Nta kigenda guko abantu batavuga rumwe n'umutegetsi. Tabona yuko batotezwa cyane. Bamwe murabona ko bahonze igihugu, abandi barafunzwe kubera batira yuko batavuga rumwe na leta. Murumva yuko namwe ibyo batakigenda gose. Hanyuma mu by'ubutunzi murabona yuko nzarembeje abarundi ya makungwe yadukuye ko maboko. Rero ubutegetsi bwakwiye kubikubita gashi.
Icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko ibiganiro hagati y'abarundi ari wo muti wonyine kugira bikunde intwaro rusange itsimbatare mu Burundi.
Itegezwa rero kuja mu biganiro yaratanguye i Arusha, tuganire duheze turonke amasezerano duce tuza ngaha tubandanye gushika twese twumvikane ko inzira yonyine yo gushikira ubutegetsi yo gutwara igihugu yo kuva no ku butegetsi ari inzira y'amatora. Niho demokrasi ishobora gukomera. Izindi nzira zose ntizishoboka. Mu masezerano y'i Arusha twari twananditse yuko ntigusenyura inzego n'igikenye ko bijya muri bya byaha by'agahomera buntu. Ariko ni mu gihe abantu bakiri batwara neza bifunze ayo masezerano y'i Arusha. Ariko igihe batayumva batayiyumvamwo bya bindi byose bica bigaruka. Nico tubona ko umwaka uheze hari byahasohoka kugaruka.
Indongozi z'umugambwe Sawanya Frodebu zaremesheje icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru no ku banyagihugu mu ntumbero yo kwibuka ukwezi kwa gatandatu izo nzira guhemuka zahariye intsinzi ya demokarasi mu Burundi. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Uyu mwanya tuvuge ku vyerekeye inkino na mugenzi wanje Ernest ukiziwe. Uyu munsi udufitiye iki ku vyerekeye inkino?
Urakoze Fidele ngira ngo kuri uyu munsi reka mbanze gatongoruke ku mukino wabaye ku mugoroba wejo gusa ni muri cyarya rushanwa mpuza migabane cyangwa se Confederations Cup ririmo kubera mu gihugu cy'Ubusiya ku munsi wejo igihugu cyashiri cyabashije gukatisha itike yacyo yo kujya ku mukino wa nyuma bitayoroheye gitsinze igihugu cya Portugal kuri penalty eshatu ku busa. Kapiteni Cristiano Ronaldo w'igihugu cya Portugal ntabwo yabashije gutera penalty kuko yarategereje gutera iya nyuma birangira ikipe yisezerewe atarabona umwanya wo kuyitera.
Mukanya hariho urukino rundi rugira kabiri muri kimwe cya nyuma cyo gihiganwa mvuza migabane aho Mexico za gukina n'Ubudagi ubwo rukino rubona gute.
Uyu mukino nawo ndaza navuga ko umukino uraza kuba utoroshye no umukino uraza kuba utoroshye kuko ku munsi weje nyine habayeho gutungurana n'uyu munsi rero nta wamenye Ubudagi bushobora kuba bwatungurwa na Mexico nubwo ari bwo burimo guhabwa amahirwe cyane. Uyu mukino uraba mu minota mike iri imbere ngira ngo turabararitse ntimuze kuwucikanwa. Nyuma y'uyu mukino nyine uteganyijwe kuri uyu mugoroba umukino wa nyuma wo uteganyijwe ku cyumweru ni ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa karindwi ukabuzabera mu mujyi wa Moscow mu gihugu cy'u Burusiya.
Hari kindi watubwira ku byerekeye inkino kindi ubona gifarika
muri gihe ngo icyo tutavuzeho ku munsi wejo ni muri NBA kuri muri basket aho umusore Chris Paul yamaze kujyanwa n'ikipe ya Houston Rockets ni ikipe yo muri leta ya Texas hano muri leta z'umwe za Amerika akaba agiyeyo asanga mugenzi we James Harden wari umaze igihe nawe agaragaza yuko afite inyota yo gutwara igikombe ariko akeneye umuntu wo kumufasha kuba bagiye kuri iyo ntego yawe.
Urakoze Ernest kuri amakuru y'inkino. Imbere ko dusezerana reka tubutse ingingo nkuru nkuru za leta makuru twari tubafite kuri iyi saha. Amashyirahamwe atatu ategamiye leta atangaje uno munsi kwa kane ko yashingishije urubanza rwo kwitwarira banki BNP Paribas yo mu gihugu cy'u Bufaransa bayagiriza ko yakoranye n'abagize ihene yabwo kagakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994.
Naho inzego zishinzwe umutekano ku mugabane w'u Burayi zo ziratangaza ko ziryamiye amajanja ku bindi bitero bya hato na hato bishobora guterwa n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu.
Inteko zo mu gihugu cya Siriya zishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakikuje igisagara cya Raka. Icyo gisagara niwo mugwa mukuru wa Leta ya Kiyisilamu. Izo nteko zazibiye ibarabara rya nyuma riva mu gisagara cya Raka. Ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe rikurikirana ivyerekeye agateka ka muntu muri Siriya rifise icicaro mu Bwongereza, The Syrian Observatory for Human Rights. Iryo shyirahamwe ryatangaje uno munsi kwa kane inteko zishyigikiwe na Amerika zafashe ibisagara bitoyi biri mu burengero bw'uruzi Euphrates.
Twababwiye kandi ko Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yageze icyo atangaza ku bijyanye n'imyigaragambyo ndetse n'ubwicanyi biri kubera mu gihugu cy'Ubuhinde ahanini bigirirwa abantu bazira kuba barya inka.
Umugambo uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC uzorondera kwikosora mu nama y'iminsi itandatu izotangura ejo kuwa gatanu. Ivyo vyatangajwe n'umutegetsi akomeye mu mugambwe ANC nyuma y'amarorerwa atari make yagirizwa uwo mugambwe na Perezida Jacob Zuma. Zuma yagirijwe ruswa mu gihe ibitegeri vy'ubushomeri mu gihugu iri hejuru cane, ubutunzi nabwo bwayanzaye. Umugambwe ANC wimirije amatora atazoba yoroshe mu mwaka w'2019 aho ushobora kugeramirwa mu gihe abanyagihugu benshi batera batakaza bikomeye icyizere kuri leta ihari muri iki gihe kubera atantambwe ziboneka zashyizwe ko kuva indwara ukaryanisha imiryango ya apartheid ihavuye.
Mu gihugu cya Nigeria kandi twababwiye ko abashinzwe ubutabazi na polisi y'igihugu cy'Ububiligi batangaza ko 60% ry'abakora umwuga w'uburaya muri iki gihugu ari abakomoka mu gihugu cya Nigeria. Ahanini ngwizindaya ngo ziganjemo abakiri bato mu myaka ndetse n'umubare munini ukaba uturuka mu gace kitwa Benin City, aka ni agace gaherereye mu majyepfo y'igihugu cya Nigeria.
Shuti mwese mukunda Radio ya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri isaha kuri isaha bigarukiye ngaha. Tuboneho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi. Kuri mikro naho mwari kumwe na Fidel Yongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Ndabasezeye kandi bifuza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa na gahunda radio yanyu yabateguriye.